VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwibe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa kane.
Ibyo rero twarabishimye cyane rwose, kuko byari bimaze kuzana ingaruka mbi yuko abajejwe intwaro baca bamerera nabi abantu mu misozi. Nanone rero tugira Imana yuko nyakubahura amatari yaciye abyumva vuba.
Uyo ni Maria Nijimbere, umwishyirahamwe riharanira agateka k'abakenzi mu ntara ya Rutana mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye yerekeye Burundi turabashikiriza mu kanya kari imbere. Abashyirahamwe yitaho agateka k'abakenyezi arashima inyingo yafashwe na buramatari w'intara ya Rutana yo gusubiza abakenyezi agateka kabo ko kwishyira no kwizana. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Fidelite ishatse yishikiye mu ntara ya Rutana gutohoza iyo nkuru.
Abakenyezi bo mu Rutana badaherekejwe n'abagabo babo bari barabujijwe kurenga isaha imwe y'ijoro mu tubare. Iyo ngingo yafashwe na musantere wa komine Rutana Nkundizanye Zidora haraheze indwi. Kuva ishyizwe ahabona hamwe abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana twaganiriye ntibayakiranye ugweze. Mbere bamwe muri bo bavuga ko itoroshe.
Abarundi baragoye reka.
Igituma itoroshe ni uko wo havugenda kugira ngo ndagufashe ndagiye kugufunga ugaca usanga umugabo wiwe kumbure yarasanzwe azi yari. Muri icyo gihe rero naho ayo masaha yaba yarenze ntibyoroshye kuko umugabo we niwe aba cyagaruka nabati reka kumufata kuko jewe narinzi yari kagiye tubyumvikanye nabo bari kumenda bazi.
Nico gituma ari kubiraba neza nk'uwofatwa bakaraba neza uwo bari kumwe uwariwe bitabaye uko wasanga ariho uguye mu mporero atari mwibyo bibujijwe.
Mu mashyirahamwe yita by'agateka k'abakenyezi mu Rutana bavuga ko iyo ngingo ije gusubiza inyuma ubwigenge bw'umukenyezi. Maria Nijimbere asoka ishyirahamwe yita agateka k'abakenyezi dushyire hamwe mu ntara ya Rutana.
Ni ikintu kije gusubiza umukenyezi inyuma kuko n'utaba ari mu kirabo arashobora kuba ari hanze muri Rutana turiya. Ni ingingo rero yafashe gihutihuti itaduhumurije.
Ubuyobozi bw'intara ya Rutana barabonye nabo nyine ko iyo ngingo itorohereza abakenyezi. Bedi Nyandwi arongoye intara ya Rutana tumwakuye ku telefone yatumenyesheje ko bihweje utunenge tw'iyo ngingo baciye babona ko byaba byiza bayihagaritse.
Hariho nk'abatakazi bataba bafise abagabo, none urumva ndabyo bakeneye guca mu kabare uyo atagira umugabo twumva yuko boba bamurenganije. Hanyuma hariho imiryango itunzwe n'abakenyezi. Iyo ushika yuko isaha imwe uwo mukenyezi aba akiko aradandaza mu kabare atari kumwe n'umugabo, urumva uciye umufatiraho ngo ntari kumwe n'umugabo uwo umurengeye agateka kiwe. Rero ntawe ari gushobora kureka ngo iyo ngingo ibandanye ikora gutyo no twate dufata ingo yo kuyihagarika.
Amashyirahamwe yita agateka k'abakenyezi mu ntara ya Rutana kiranye ugweze ihagarika ry'iyo ngingo. Maria Nijimbere.
Ibyo rero twarabishimye cyane rwose kuko byari bimaze kuzana ingaruka mbi yuko abajejwe intwaro baca bamerera nabi abantu mu misozi. Nanone rero tugira Imana yuko nyakubahura amatari yaciye abyumva vuba akabona gufata iyindi ngingo iba irabangiriye ijya mbere.
Kugira hahinde hafatwa ingingo yo kubuza abakenyezi batari kumwe n'abagabo babo kurenga isaha imwe mu tubare, byavuye ku bakenyezi babiri bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana bagwaniye mu kabare bapfa umugabo. I Bujumbura, Fidelite ishatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Mu minota mikeyi iheze urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi abasirikare abajenero nka bane eka n'umukoronel hamwe n'abashaka indishi y'akababaro bose urwo rubanza ruheje kumvirizwa mu kanya. Twari kumwe na mugenzi wacu Eloge Hurika neza akaba yatubwiye ukuntu urwo rubanza rwabaye.
Mu rubanza rw'umutwe Fredi ahanini humvirijwe abasaba indishi z'akababaro. Aba nabo ni leta y'u Burundi. Muri leta y'u Burundi harimo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvuga yuko hari abasirikare bagera ku 9 bapfuye ku itariki ya 14, hanyuma bukaba ngo bwaribwe ibigwanisho harimo n'ibikoho binini binini ndetse n'ikiduga cy'ingwano cha blende chononekaye. Aha amafaranga yose hamwe busaba akabagera ku miliyoni zirenga 362 z'amarundi. Ubushikiranganji bw'umutekano nabwo nyene muri leta usaba imiliyoni zirenga $900,000 na zibiri kubera abapolisi bishwe hanyuma n'inzu zabomaguwe hamwe n'ibikoresho byibwe harimo imyambaro imfungurwa n'ibindi. Aha rero ababuranira leta mu bushikiranganzi bw'umutekano n'ubwikwibuna abansi basaba yuko aba bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi boheza ubushikiranganzi bw'umutekano busaba imiliyoni zirenga $793,000. Hanyuma abaserukira leta muri urubanza basabye yuko aba bori abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi boriha aya mafaranga mbere batebye bagaca bashirirwa ko ibice bitandatu kwijana kandi mu gihengo atoba bashoboye kuriha aya mafaranga imiryango yabo no kuvuga abakenyezi babo bagaheza bakayariha kuko ngo igitabo cy'ingo n'imiryango kivuga yuko iyo umugabo afashe deni umukenyezi ashobora kuririha.
Abo bagirizwa kuba barashatse gutembagaza ubutegetsi nabo babivuga ko iki bishuye iki
abagize gushaka guhika ubutegetsi umunsi ihumbirijwe abasirikare na polisi bane bafise ipete rya generale. General Sekenya Ndayirukiye yahakanye ibyagirizwa byose yavuze ati nta hantu namwe mwonyereka yuko jewe natumye abantu kwica cyangwa kubomora ibintu. Asubira kuvuga yuko ibyabaye ku itariki ya 13 aho ibigwanisho bisohoka bidashobora kuba umushikiranganzi wo kwivuna abansi n'umukuru w'iyo bigo bya gisirikare bidashobora gusohoka batabizi. Agasaba yuko nabo nyene bobazwa kuko we ngo atarafise ingabo ategeka icyo bita kuba muri sene de commandement muri igifaransa. Yahakanye ibyagizwa byose rero aca anasaba yuko abantu bagize ibi bitigiri boja gusubira kwerekana ibitigiri by'ibintu bigurwa kuko ngo yabaye umusirikare kuva kera azi n'ingene ibintu bigurwa. Yavuze nk'akarorero ka Blende abaguzwe mu gihumbi cy'amajyana mu myaka ya 80 basaba imiliyoni zirenga $670,000 ko ubu uye atani igihumbi yogurwa uravye mu bijanye n'ubutunzi n'ingene ibintu byagiye bihindagurika. Ibi mbere byanavuzwe na General Juvenal Nimenya batazira kiroho nawe yagize ati naba umusirikare muri auditorat militaire no kuvuga urukiko rw'igisoda iyo umusirikare ataye inkoye mu bwoko bwa Kalashnikov ati arihishwe $70,000 z'amarundi atarika aha mu nkoho zatakaye zo mu bwoko badusaba umuriyoni $180,000. Ati biraboneka ko abantu bagize ibitigiri bagize ko indenguza rugero bakaba bashaka gusa kudukorera inteba ishushe. Ubundi yumvwe ni Commissaire Doc Police Zeno Ndabaneze nawe nyene yahakanye ibyo yagizwa byose avuga ko nawe nyene ataruhana rumwe yagize kuko atarafite abantu aha amategeko mu bijyanye n'irikwa ry'ubutegetsi. Ubundi yumvirijwe yabaye
mukanya gatoye Roger umucamanza yavuze iki kuri ivyo birego byagizwa abantu.
Umucamanza gushika ubu aracyarindiriye kuko urubanza ruzobandanya kuri uyu wa kane arindiriye guheza ngo yumvirize ibyo ubuserukira leta azoheza ubuserukira leta muri urubanza umushikiriza manza azoheza ngo yagirize abantu maze azobone kuvuga ryari urubanza rugiye mu mwiherero na ryari hazofatwa ingingo n'uvuga ku rubanza rubandanye.
Amasegonda make cyane gose amasegonda 10 uwundi mu kolonere we yaburanishijwe yagirizwe iki wewe yashikirije iki
Ni koronel mikoko nawe nyene yahakanye ibyo yagizwa byose ko yoba ari mu bagiye kugura radio RPA kandi yari yugawe n'ubutungane cyo kimwe na commissaire de police Emanjide Nimenya nawe nyene yahakanye ibyo yagizwa byose akaba mbere yavuze ko nk'amazi yamwe mu bapolisi bavuga kuko ari abantu bwite cyabo basavye imishi z'akabaruzire ngo muri aridi nabo nyene akavuga ko umwe muri bo colonel Bisaganya basanzwe babana kandi kw'inzu yiwe itigeze ikurwa ko nitafari nawe nyacasaba ubutungane n'ubwogira amatohoza.
Urakoze Eroje.
Urakoze nawe.
Mu ntara ya Makamba ingwara ya malaria yariyongereye ku rugero runini kuko muri ayo mezi atatu aheze kuba rwayi 130 injizwa mu bitaro mu kwezi 100 baba barwaye ingwara ya malaria. Abarongoye ubuvuzi muri ako karere bavuga ko ivyo ahanini bitumwa n'ihindagurika ry'ibihe isuku rike hamwe no gukoresha imisegetera nabi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Fidele d'Antoine.
Ibiharo duhabwa na muganga Ivarice niyo ndiko umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi kamakamba birerekana ko ingwara ya malaria yagumye igwira kuva mu ntango z'umwaka turimwo.
Ingwara ya malaria niyo ngwara yibonekeza muri kano karere k'ubuvuzi kamakamba nk'omezi atatu y'umuhimbi 2016 ingwara ya malaria yariyongeye cyane nk'umavuri nka yose yakari kuvuza kamakamba turabye muri rusangi ngwara ya malaria mu gice ca mbere cy'2016 nko mu kwezi kwa mbere kurashoboye kuronka abagwayi ba malaria bangana n'18,000 n'64,000 mu kwezi kwa kabiri harabonetse abagwayi ba malaria bangana n'18,000 75,000 mu kwezi kwa gatatu guheze habonetse 18,000 n'810 muri abo bose ngo ingwara ya malaria ku 70% abeshi barabana tarakwiza imyaka 5.
None mwamwibaza yuko iyo yongerekana kuko tubona mu biharuro bipfa kuki
icyo twibaza twokibaza bwa mbere na mbere ihindagurika ry'ibihe kindi twibaza twibaza yuko abene gihugu bateye kubakoresha neza imisegetera twari twarabahaye mu 2014. Kindi nacyo twibaza ni ibidengera by'amazi usanga hirya no hino ugiye nk'aho hepfo mu Nyankoni aho hepfo ku mutsindo hirya no hino urasanga hariho ibinogo byinshi byunzuye amazi aho bari bimbye amatafari ibyo o nta na kimwe kivuga kuko ibidengera ni byinshi aho bigace bituma imibu yarikiraho ikabyariraho.
Umuforomo ari bakarevariste arongoye gisata gikurikirana abagwayi ba malaria mu bitaro bikuru by'Imakamba ati
ibitaro biraga murabona ko abari bakoze isale ku bantu 5 mugabo twarongeye mu gitanda kigira 6 mugabo birashika twashite ryamika 2 kuko abagwayi babaye kirenga.
Twavuye tuja mu vyumba bigwariyemo abagwayi ba malaria bamwe bararembye ntibashobora kuvuga ariko ababagwaje bagiye baratuyagira.
Muhira
muribuka kwifuka umusegetera.
Yego, umusegetera kwere ni watujyamamo. Yari utujyamamo rero hanyuma malaria sindiye yajiva kwere. Sinzi ko ariye amibuduhuriye hanze.
Naho abanyagihugu basabwa kujyama mu musegetera misi yose aho mu bitari Makamba ku bitanda by'abagwayi malaria haramanitse imisegetera. Ariko bamwe mu bagwayi canke abagwaza harabatayijyamamo kumvo babwije ijya America. Kubera iki imisegetera ngo amutayizera?
Kandi twibaza ko yoba yirimo ubwo bukoko kandi burahari kuko narigetse kugwariza mu misi mike y'ingaha narabubonyeho bwinshi
ubuhe buko
ibihere ngaha narabibonyeho.
Umuforomo ari bakarevariste afite ica bivuga ko
bimusanze nk'iyi misegetera twamanitse duherwa kuyimanika ni mishasha iyo yifutwe kibasigurira umengo aragitahuye ariko ugasanga batagikotse. Iyi ni mishasha mfasha. Iyi ni mishasha yo gushira.
Bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko malaria yahora ikara mu kwezi kwa gatanu bagakeka ko ni kwagera izo havi bica bigacika. Imakamba, Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza.
Nurere kazoza.
Bakunzi b'ibiganiro vya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mudatanga mu kiyago cantorere kazoza Jerome Nyenzima ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku kibazo cy'umutekano n'umubano w'abanyagihugu badasangiye imigambwe muri commune Gihanga aho ni mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'igihugu reka mbere tudatevye dusabe mugenzi wacu Jean Paul nico ndindiriye adushikaneyo
Ikiyago
umuheto amahoro
sijyo ijambo
mushinge wo gushira hamwe
kuri muri commune Gihanga aha nawo ni mu ntara ya Bubanza commune Gihanga nkuko mubizi ni commune mu minsi iheze higeze kuba havugwamwo umutekano muke na cyane cyane ibintu bijanye n'imishamirano hagati y'ugwaruka rw'imbonera kuri umugambwe CNDD-FDD n'urundi gwaruka rutavuga ruri mu migambwe itavuga rumwe na leta uno munsi vyifashe gute mbega ikibazo cy'umutekano nyagihugu bakira gute ingene vyifashe ndi kumwe na bamwe mubangaha Igihanga na mahoro mutama
amahoro nitwa Gahungu Juvenal ikibazo cy'umutekano ndi kimeze neza cyane kuko haracariho abantu bava muri Kongo baza kudutwara abantu ibyerekeye induze iyo zimbonera kure n'abatavuga n'umwe na leta byabaye bibi bibi baranagwana barakomerekanya birabugesera hamwe mbere bamwe baratoroka bakubisa abandi barahunga abandi bafungwa no baracakunzwe kuko bakubisa imbonera kure ariko twaciye tubahasi mustarera tugirisha inama buramatara tugirisha inama turabahuza gusubira kugira imishamirano birakunda bamwe baraguma iwabo ntibasubira gutera n'abacu ndabahumuriza abatavuga n'umwe na leta barayemera barareka gushwa gushamirana birakunda biraba uburyo biracagendeka buke buke yego
uburyo twovuga yuko imibano hagati y'ugo gwaruko gw'imonera kure n'urundi gwaruka rutavuga rumwe ruri migambo itavuga n'umwe na leta muravuga muti na gahengwe vyofuma imibano n'imyiza
imibano n'imyiza na gahengwe kuko bari batanguye ko babuza abava muri centre bashika mu mavirage hama agiye bakamutotiza akambwira nawe utavuga n'umwe na leta hama gushikaho natwe bandi babino nabo baca batangira babo kugira ntibashike aho abandi batavuga rimwe na leta bari hama urumva bya bitanga kuba bibi twari turindiye byari guheza bayadukamubwicanye
byari byabaye ibintu bikome wa yuko hagezaho bamwe mu gwaruka rutavuga rimwe na leta batari bakija mu mavirage yandi za virage 4 5 n'ahandi urutavuga rimwe na leta nago ruri ngaha muri centre rukabuza bo udashika ngaha niho byari bigeze
biragorana gushikaho nabaja mu minima atangura kugira ubwoba hama rero imana raduha rero anama raba aburamataraje mustaneraje turagira inama n'abajeje umutekano turamenye turashingwa ko je na insazwe ndi muri wa komite mixed security communal ndashaje ko batavuga mu leta ndabemeza ko bahagarika iryo bintu batasubira kugwana n'abatavuga no na leta batasubira no kuja kurondera kuja kugira nk'ibiri ko yubujumbura barankundira birakunda biraba
aho hari gyari
hari mu kwezi kwindwi yego ko nabo bagomba barondera abanyabujumbura nabo baje bafashe hamba rero turabahagarika turabugira yuko abari bujumbura ni bakora ivyabo twe ducunga ivyacu ngaha birakunda rero baravyemva baravyemanga hamba umutekano uragaruka
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka umwe mu gihugu cyacu
ikibazo tumvise gikomeye matubwiye yuko imibano hagati y'ugwaruka rudasangiye imigambwe ngaha imbonera kure n'abandi batavuga rumwe na leta mwavutubwiye yuko ari myiza mugabo mu kibazo rero cy'umutekano magume mugaruka ko gikomeye n'ica abantu bajyanwa muri Kongo sivyo baba kajyanwa n'abantu baca basaba amahera kugira ngo bari kugu
kenshi nkubaguma baza kudutwara abantu kugira tu
nico kibazo nyine ku batabizi rero baravuga ikintu cy'abantu batwagwa kuba bahandi batabizi bigenda gute ni bandi babatwara basaba amahera ngahe bigenda gute
abo batwara nabantu bari banza bampema muri Kongo wagiyeyo ejo bundi w'umuganga bamupfunze nayo mu maso yitwa Amede bamupfunze nayo mu maso arabona nuwo bampema aramubona aje gukontrola icyo kirindiro cabo arabona nibigwarije nabantu urumva rero abo bantu bakwanza bampema baza kubatora baza kurondera nyene uwo bashikiye ko mugabo bakarondera uwo bafite amafaranga yotabagwa na menshi ashitse bamwakiye miliyoni 10 ku telefone akobitwa kugira umugore yumve ko birembye ko keje batwara na telefone yabo hama rero tugabanyagihugu bagakotiza twakaretwa dukotiza tunyegeye mugabo ho batwaremwe ba Saint David Dejo wundi baratwa ba Saint David batatu bagenda nabo barafatwa ntibasuye kusubira gufata abantu bapfungi bavuyeyo kandi ntibasuye kubuza abantu gutanga amafaranga ubunya nuguvuyeyo twa mugombo yashika gasubira mu biyo
umva rero bacha basaba uwo muntu bamushikanye hari yaca kubitwa bakamushira ku telefone umugyango wiwe ukumva ngene ariko araboroga
ego umugyango rero gacutabaza ugaterereza abantu ababanyi tukaca dukorana tugatago icyo umuntu afise ayo turonse tukwijeje zitatu dukwijeje zine akagenda
uwamake numva ngo atanga imiliyoni 2
2 sindi babageze ko bunya je nanze ko ari zitatu aho mbere uko wanyuma twamugombye kuri zitatu wanyuma ego
bari yabatanga imiliyoni 5 2 3
ego ngabo batwawe bakora muri leta ngira bari abatanza yandi kuko n'umugabo araterereye kugira bakuri babe ego
ikibazo rero kigihanze komini cyo mufasoni
ego ego cyo kirakomeye cyane ngaha muri komini yacu ya Gihanga n'ukuri ego
utamije kibazo nawe ari cyukizi ko
ego jenda kizi kuko bamavuga ko babajanye bakavuga ko bagatelefone baca bababwira telefone zabo imiryango yabo ikacirondera mahera kugira ngo uwo muntu aveyo ntambwa ntawuzi iyaba yajanye cyangwa iyaba yazananye babona garuka gusa n'amahera uyatwara ntawo mumenye
benshi kandi ngo bagenda babafunza ibitambara mu maso uvuga ntibabona ayo bagiye
oya ntibabona iyo bagiye no mu kugaruka ntibamenya ngo aho bagarukanye bababona bageze hafi yaho muhana wegereye
none baho bantu baza mwijoro bigenda gute baza kubatora kuberika ari Gihanga cyane cyane
sinzi ngano ko yegereye ishamba rya rukoko ngira ngo baba babajana muri konko cyangwa hari ntaho bimenye
kandi amatonsumira ngo ni benshi bamaze gushikirwa nayo makuru
ni benshi bamaze kubatwara mu ya kane ino Gihanga hose iburinga hose bama batwaye
none muva rero mubaye mu bwoba ngaha Gihanga umwe wese aravuga ati naje barashobora kuntwara
ni mugoba kubera amagabo hari haheze imisi mikenyi kubera hari haje abasoda benshi bari bahetse kubatwara no bavuga batwara mu village ya Kanegusa
byari bigabanutse gato
byari byagabanutse gato ya kubera bari bazanye abasoda benshi
mugabo amato adusumira n'ubu vuba ari umuntu bayurutse ngo gutwara mutama majoro ari kibazo rero ngaha mufise ubwoba rero yuko umwe wese avuga ati barashobora kuntwara nanjye
nokuri barahinduye umunsi kare baza kwa Mungu kwa Mungu rero saa 12 ni nusu nta muntu abari mu barabara abatwinjiye mu mazu twanyegeye tuba mu ngorane gushika no munsi kuko tidushora guterama ko tuba twibaza ko bashaka kudutora kandi bari bavuze ko bazodutora no mukabari baravuga nuko batubuze bazodutwara abana n'abagore kandi ngo niko twotanga menshi urumva rero nta mutekano dufise
ayo nkuru wahoze ngo ari umukuru w'umutumba wo muri village ya gatandatu ngo nubu atararekugwa kiriyo ivyo nivyo
nivyo ahubwo bateza ko baratinye gutanga amafaranga cyanke baramuhebeye ababanye biyo kuko na handi atataza mpera nta rungagaruka
nuko mutamajira mubona ho kugiki kuri iki kibazo na cyane cyane cyuko kuntu umuntu ashaka kubaza ati none ayo ma comité mixte de sécurité communale ayo ma comité yashinzwe muri ivyo vya kadiriroje vy'inyabune ivyo bintu biba gute kandi muhagaze mwese bitoshoboka
ruva byaradukanze byongera bakangana abategetsi kuko naye hari twari gusubira gukorana tukaje inama tukabwira abo dusanganywe duserukira abashinga ntahe abasosiyete babajya no hino bakagerageza kugira nketi ikomeye tukamenya ahantu inze bazana namwe tugaheza abasoda buzuye ku rusizi buzuye kuri iryo barabara tukabaha imico imishora yabo bantu bagaya bagafatwa
mubona ho kugiki kuri iki gamufasoni
oya ahubwo kandi nivyo bintu birasiga ubwenge kuko uri kuraraba nk'umuntu nk'abantu bamenyereye kuza baza gutwara abantu kwa Mungu basamoya sambiri igipolisi gihari igisoda gihari urumva birasiga ubwenge cyane ukazubona abantu barabakuye mu kabare samoya sambiri kandi n'abapolisi bahari bariko baratembera mu mabarabara urumva birasiga umutwe twege ahubwo byaratunaniye n'ukuntu twovyisigura ko ivyo bintu biranyegeje cyane yego
ngira ngo igituma bitagenda neza ivyo bintu bibandanya biba ni kubereza inyabune idakora neza mutaba majoro
byose ni byo kuko yaba dukorana nkuko twatanguye ko twari twabishinzwe hari no gitabo kibijejwe batwereka mabi yose twokinga nukuri bitogenda neza kuko ubu unya naba babibujwe n'irya izinturekaza riko zirabibujura zabanije ziba bace badeha naye handi yo tubandanya dukingira ikomine yacu tuhavuye dushika kuhangira ryiza nabo bantu bo mu Kongo tukabatuza kuko twahagaritse imishamirano y'abatavugira mu leta n'imbonera kuri bigakunda nabo twobagira imigambi gatubaga bigakunda kuko twicura ko harimo nabari muri twebwe bo babatanga none twobatora gute tutamenye ko tutaronse ngena dukorana tutavuganye nabo hijya ngo tubabwire ingena bo bikora yego cyane
muri makere yo mu ndangirageje kumvirije musaba mustaneri musaba buramatari yuko hosubira kuba manama akavyuka ya makomite inyabune bigasubira bikavyuka mukagira manama kwiriye kugira ngo murabinge mu bitorero umuti
ideza cyane twese nyene ntibinubane ngo bajya ngo kwa tutari kumwe mu mugambwe ngo ntibarimwe twese bakaza kuko gushika ubu bajya bo kwanza bampema ntibatwara abasendede FDD gusa batwara n'abatari abasendede FDD nabo barabatwara urumva rero twese ico kibazo kiraduhanze ni rusange urumva rero tutegerezwa kuja hamwe tukagira manama ku bwinshi tugakorana basi niburi mu kwezi tugakora manama kabiri
mutabana mu musabiki mu kurangiza
tusaba yuko uzana nyene yabajeje umutekano nizo nama zigakora nako kumwese akazaravuga ico yabonye mu banyagihugu ama bose bimaze kwegerana ibintu bo bitorera umugambi bakabitorera hamwe
abo rero bari bamwe mu banyagihugu bo muri commune Gihanga mu ntara yabubanza aho bose bemeza yuko uno munsi imibano hagati y'abanyagihugu badasangiye ivyiyumviro yifashe neza ariko ikibazo kibaraje ishinga ari ikibazo cy'umutekano ngo aho hari imigu yabitwaje ibigwanisho baza mu ijoro bagabatwara ababo bagaca basaba umuryango yuko uwo mugomboza amafaranga ngo benshi rero muri abo bo batwagwa muri Kongo
Nurerekazoza
Urakoze cyane Jean Paul nico nindiriye kuri cyo kiyago cy'abanyagihugu bo muri commune Gihanga udushikirije kuvyerekeye cyane cyane umutekano wabo n'umubano muri bino bihe by'inyuma y'amatora mu kiganiro kizokurikira tukaba tuzokumva abajeje intwaro icyo bariko barakora n'icyo batekanya gukora kugira ngo ibiraje ishinga abanyagihugu mu vyerekeye umutekano n'umubano wabo muri bino bihe by'inyuma y'amatora bitorege umuti Jerome Niyonzima narinde mesheje kino kiyago ndabasezere ndabipfuriza kuruhanirwa mu banyu n'umuvyanyu naho butaha.
Cyari kiganiro Nturerekazoza kiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho tubibutse inshamake y'abakuru twabashikirije tubabwiye cyane cyane ku rubanza rw'aba general bagirijwe kuba barateguye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi urubanza rero rwabo uyu munsi rwihwejwe eka ibirego bagirizwa bikaba byashikirijwe naho benshi muri abo ba general bakaba nabo nyine babihakanye n'undi mukoloneli nawe nyine yaburanishijwe uyu munsi akaba yashikirijwe ibyaha yagirizwa twabwiye kandi ku yindi nkuru yo mu Rutana aho buramatari ya hinduye eka yafuse inyingo yari yafashwe na mustanteri iyo nyingo rero yabuza abapfasoni kuja mu bunywero batari kumwe n'abatambukanyi babo indi nkuru twabashikirije ni inkuru yerekeye ingwara ya malaria nayo nyene eka isa ni yabaye ndanse mu ntara ya Makamba abatetsi bajejwe amagara y'abantu bakavuga ko biva ku sukurike eka no kudakoresha imisegetera neza mwakoze mugire umugoroba mwiza mwese.